Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese turi kumwe ku munsi wa kane itariki 27 ukwezi kw'12 umwaka w'2018 muri kumwe na Federica Nkundikije.
Gorwandere twatwarushimye kuko ari nzira karengane. Hanyuma rero igihambaye rero ni uko tunezerewe no kubona bashoboye kwezwa. Tunyine hasigaye icyo bita reformalite, France bita kubasinya kubamenyesha urwo rubanza.
Uyo ni Faustin Ndikumana rongo yishira hamwe parseme ashima ngingo ya sentare isubiramwo imanza ya Bujumbura yo kwambikizera abanywanyi iryo shira hamwe batatu bo mu ntara ya Muramvya. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye igisara cha Gitega kigiye kuba mu rwa mukuru w'u Burundi mu bijanye na politike. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ishirahamwe parseme rihanira abarundi rihamagarira abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere ryama. Rirashima ingingo ya sentare isubiramwo imanza ya Bujumbura yo kwambika izera abanywanyi b'iryo shirahamwe batatu bo mu ntara ya Muramvya bari bamaze umwaka urenga bari mu munyororo. Abo banywanyi ba parseme bagirijwe gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no gucanishamwo urwaruka ruri mu migambwe. N'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Raymond Zimana ari i Bujumbura mu Burundi.
Naho batararekugwa kubera senare subiramwe imanza ya Bujumbura yatunganijwe gushasha mu kuyigaburamwo amasenare atatu asubiramwe imanza. Faustin Ndikumana arongoye parseme arashima ko iyo senare yabonye ko abo banywanyi batatu ba parseme mu ntara ya Muramvya atacaha bakoze. Uyu arongoye iryo shirahamwe akavuga ko iryo shirahamwe ryamye ryerekana kuva abo banywanyi bagifatwa ko bazira ubusa.
Baza baburanisha rero niho rero umuntu ahice siruka gukora njo bundi atumyesha yuko bejejwe babaye akite. Ubwo rubanza rero twatwarushimye kuko ari nzira karengane. Hanyuma rero igihambaye rero ni uko tunezerewe no kubona bashoboye kwezwa. Tunyine hasigaye icyo bita reformalite, France bita kubasinya kubamenyesha urwo rubanza biracata y'amasuda pere mashasha kubera iya ya Bujumbura itakiriho mu itegeko rihari uno munsi. Mugabo rero twatwarushimye.
Abo banywanyi batatu bari bamaze umwaka urenga bari mu munyororo urongoye parseme anegura ko ubutungane bukunda kwihutira gufunga mu gihe byategerezwa kuba intambwe ya nyuma mu bijanye n'amatohoza ku byaha biba byakozwe.
Ku by'ukuri hagiye haraba gutohoza neza no kuraba yuko bashobora kuza bararekura abantu bakabona bataha mu gihe hata byaha birebire biraboneka byofasha kuko umuntu arinda yafuzwa nyuma na gutyo kugira atinde yezwe nsanzwe n'ibwizwa shingiro risharika yuko umuntu yejwe yaragize gutyo kaba amayendamirizasyo canke n'ibindi. Mugabo tungane barakwiye kwihatira ico kintu bakaraba neza kabisa yuko umuntu aba afunzwe byabikenewe ari ngombwa. Ahandi baragira ni ba liberasyo suko se mu gihe umuntu atari babona ko adashobora guhinga ugatanga kosi yimeza yuko atawuri kurajya kugira ku by'ukuri abantu hirirwe kubagenda baburana bapfunze kandi bushobora no kuburana bari hanze hanyuma urubanza ngo akurikiranwe.
Ishirahamwe parseme ribona ko abo banywanyi baryo bategerezwa gushumbushwa kuko bagize agahombo kanini. Faustin Ndikumana arongoye iryo shirahamwe akavuga ko kwiye gukurikizwa ibwirizwa shingiro hakaba amahinduka kugira ibyo gushumbusha abantu bejejwe bamaze igihe mu munyororo bije mu ngiro.
Bene ivye mu harinza bigira nyene abigirira bose mu bisanzwe niko tubona ko ari umuco wabo hari kandi byizwa shingiro mu bisanzwe ryavuga neza yuko burya zira yuko umuntu apfungirwa ubusa kandi igihe byashitse naho ari arbitraire yuko abantu bashobora kuba endamirize nuko ngira bitaraja bico iwacu yuko birasabwa byoja muri rusange mu byo twita amahinduka reforme guhindura ingendo mu bisanzwe kandi tubona ko tugiye kuza tugiye kubikangura ko cyane.
Abo banywanyi batatu bishiramwe parseme ni Emmanuel Shimirimana aseruka iryo shiramwe mu ntara ya Muramvya, Aime Constagatore arirongoye muri komine Mbuye mu ntara ya Muramvya. Abo babiri bari baciriwe umunyororo w'imyaka 17 nkuri kuko iri ntara ya Muramvya. Nayo Marius Nizigama aseruka iryo shiramwe muri zone Buhangura iyo senare yari yamuciriye umunyororo w'imyaka 5. Uko ari batatu bavajwe mu kwezi kwa gatandatu 2017 bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano wo mu gihugu hagati no gucanishamwo urwaruka rwo mu migambwe. Ni mu gihe bariko bararika bari mu migambwe n'inani za politike mu nama yari gutunganywa n'ishirahamwe parseme ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya kugira barabire hamwe ibijanye n'agateka ka muntu n'ukubahana mu butandukane bw'ibyiyumviro bya politike. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
urakoze Remo amatohoza yakozwe n'ikigo Starkey Hearing Technologies gifite icyicaro muri Amerika yerekana ko umuntu umwe kuri batandatu ku isi afise ikibazo cyo kutumva neza. Icyo kigo cyashizeho uburyo bugezweho bwo gufasha abagendana ubwo bumuga ku buryo utwuma bambara dufasha umuryango canke bene umurwayi kumenya ahageze bakoresheje telefone bakongera bakamenya n'igihe agize ikibazo. Muri Afrika icyo kigo cyashize ubuserukizi ku nshuro ya mbere i Nairobi muri Kenya. Umunyarwanda Emery Nzira Batinya gihagarariye asigura ko hari n'imigambi yo gushikana icyo kigo mu bindi bihugu mu myaka iri imbere. N'inkuru twateguriye n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Eloge Bulikaneza ari i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Ikigo Starkey Hearing Technologies gikora ubushakashatsi ku vyerekeye ibibazo vyo kutumva neza canke umuga bwo kutumva. Iruhande y'ubwo bushakashatsi ico kigo catanguriye mu muji wa Minneapolis muri leta ya Minnesota mu 1967 gifise n'amavuriro arimo abaganga n'abahinga bavura abantu bafise umuga bwo kutumva neza. Iki cyo kigo cisangije ni ivyuma bikorana n'ubuhinga bwa none bugezweho. Emerinzira batinya gihagarariye muri Kenya no ku mugabane wa Afrika dusigura ingene ivyo vyuma bikora n'uko vyitwa.
Igikoresho twita BTE bakita behind the ear iko ni igikoresho kijyanye na Muse IQ ni izina ryayo, ariko nukuvuga ngo ifite ikoranabuhanga rishya rigendera ku mashene atandukanye. Hari indi ikorana na telefone ikanakorana na televiziyo, iyi twita Hello IQ niyo yonyine ikorana na telefone. So ikorana na telefone ya iPhone ikanakorana na telefone ya Android. Icyo gihe tubigufashamo ku buryo tubikoresha muri mudasobwa bikabikugaragariza. Ariko igezweho twazanye yitwa Livio Artificial Intelligence, inji ishobora no gusemura indimi 28. Cyakabiri ishobora no kukubwira ukuntu ubuzima bwawe umunsi ku wundi umeze.
Hari n'akandi karusho izo bikoresho bifise nk'uko bivugana nzira batinya nemeza ku kigaserukira cifuza kuja mu bindi bihugu bya Afrika.
Ikiza cingire no kuvuga ngo Livio Artificial Intelligence n'umuntu w'umusaza yayambara. Iyo umusaza yayambaye akagira nk'ikibazo cyo kuzengerezwa kagwa, itanga message kuri telefone z'abavandimwe mu rugo, mukamenya ngo umusaza mu rugo ahuye n'ikibazo mukahitamo ubutabara vubana bwawe. So niko kamaro k'ibyo ngiye. No kuvuga ko rero kwinjiye hanga kandi twaje muri Kenya turateganya yuko tuzagenda twaguka buhoro buhoro kugira ngo dushobore no gufasha ibindi bihugu byose muri Afrika. Ubu ngubu nibwo tugitangira kandi turizeza abashizashobora kutugana ko tuzabaha service nziza, nicyo gituma tubabereyeho.
Abo bagwayi n'abadafite amikoro manini barashobora kwitura no kwivuza muri ico kigo. Amafaranga make cyakira bivanya n'ubushobozi bw'umugwayi na amadolari 200. Ariko abakeneye ubuhinga buhanitse cyane rwose, hari n'ibikoresho bishobora kugera ku $100,000. Eloge Bulikaneza, Nairobi, ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Mu gihe inama shikiranganje y'Burundi iherutse kwemeza igisagara ca Gitega kuba umurwa mukuru w'ivya politike n'intwaro, abanyagihugu baba mu gisagara ca Gitega bagize ico babivuga ko. N'inkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel Nsabimana ari i Gitega mu Burundi.
Igisara cha Gitega inama shikiranganji yaramaze kwemeza aho giye kuba umugwa mukuru w'ivya politike n'intwaro haraci imisi idashika 10. Abanyagihugu ba muri ico gisagara barayaze n'ijwi rya Amerika baravuga ico bibaza kuri iyo ngingo y'inama shikiranganji. Bamwe barashima, ahandi bakavuga ko imyiteguro itari bwatungane neza. Bamwe abanyagitega basa makenga ko ubushikiranganji bwagumwe bunugwanugwa ko buzofata ya mbere mu kuduga gukorera mu gisagara cha Gitega buzohava bufata iyo ngingo yo kuduga kwatarubwa mbere bivugwa. Ico gihe havuga ubushiranganje buzoduganwa mu gisagara cha Gitega hari hagati y'imyaka 2005 n'imyaka 2007.
Mu bisanguye cyumviro cyari cyiza mugabe kibazo kihari ni kimwe none ariko bwo bushiranganje kabisa buryo buzoduga kwee, kuko ikishimviro cyari geze kuhaba baravuga ko hari ubushiranganje bumwe bwari kuduga gukorera Gitega mengo harimo ubwirimye n'ubworozi mugabe twebwe nta mushiranganje twebwe tubona dukorera ngai Gitega. Nibaza yuko rero nahari cyumviro cyiza hari kibazo camazu yaho bashobora gushikira kurabona yuko n'amakenguzo amateka no nyine giye kuza gukorera nga nkuko babivuze. Urumva rero umuji ni byiza yo kugira abantu bahakorera ukagira n'inzego zakorera mugabo imyiteguro umengo ntiheri bwagere yuko ishobora kwakira abantu nkabo bose.
Ukwiyumvira icumviro ni byiza nitije ururimi rw'abazungu menshi d'accompagnement ibisabwa kugira ikintu kimere neza birakunda kutugura muri Afrika cyangwa ngaha mu Burundi. Nukuri umugambi ni mwiza bizofasha abanyagihugu babene igihugu mugabo ibisabwa byari byinshi by'amabarabara cyane cyane njya ndomakuru to kama parking ibintu byerekeye amabarabara ibituro ntibiratunganywa neza iyi gisagara saha nyina hibomana urakubita kajisho jabuka maja mu nyabuko urafata amaji bwogura nibimanga haracakene ingingo zofata kugira kibe igisagara cyiza nico gituma niyumvira ko mu ntango bizotugora bizogora nk'icyo bita demarrage ngene ibikorwa bitangura nuko bizogorana
zarukenewe gutegurwa neza kusuma nk'ubu simbona aho iyo izo ministere zizokorera ministere bavuga ko zo bari zitanu sinzi naho babisinye simbona ikintu bizogenda reka tubirindire
naho babibona gucyo barashima bemeza ko iyo ngingo izofasha abanyagihugu ba mu ntara ziri kure gisagara cha Bujumbura na ryi ntara Gitega iri hagati y'u Burundi
tarushe ko bakahari kuko uravye Gitega iri hagati na hagati ugasanga rero hama service abantu bamwe mu ntara sandukanye bakenera bakazidukarinda kuzisanga Bujumbura nk'ubu dufashe nk'umuntu ava mu cankuzo akeneye service y'Bujumbura vya bimuruhisha gusumba mugihe byo zigitega rero yo ko barakarusha kuko urumva yo zabiheze yagataha canke naho yo rakarara hafi je mu na yari ntambwe nziza gusa nuko umbe myikazanuro itari bwahire neza nk'uko genda bibona
akarusho karahari cyane akarusho kuko umunyagihugu azora yitura ubushikiranganje akeneye byoroshye itamuvuna
ni vyiza kuko hariho intara ziva kure zica zironka abantu baho baronka ivyo bakenye batenze kuja kure
igisagara ca Gitega subwa mbere kiba mugwa mukuru w'ivya politike mu Burundi kuko kunwaro y'abadag Gitega yigeze kumugwa mukuru naho nyene bamwe mu banyagitega bavuga kwico gihe c'abadag na kino gihe bidasa
ico gihe cyakera hari bari ko baratangura kubaka Burundi na Gitega bararika abanyagihugu bakaza gukora ibikorwa Burundi ntibwari bwashike aho tugeze abanyagihugu bararika bati ngo mugire yo gukora kuri sheferi kanaka izoza nibiti sheferi kanaka izoza namabuye umva hari mu ntango y'u Burundi ntibari benshi Burundi bwari abantu bakeye mugabo rabo ushireho ama universite ushireho ubudandaji ushireho kandi turi mu karere ko mu karere ka East Africa hari abantu bavuye mu ingezi zizova muri East Africa zizoza Gitega amahoteli ari Gitega arakwiye nahandi muri rusange ni cyumvira ciza gituma Gitega itera imbere
kubijanye n'umwiteguro Valentino na Imana Musanere wa komine Gitega avuga ko umwiteguro ugeze kure haba ku mabarabara canke kubonesha ku mabarabara cagati mu gisagara
ku mabarabara azokugwa naho ni menshi ni metero bishika 9 birenga ni metero 4 azokugwa ya makaburimbi ariko mbere hari amabarabara ari barabara izotuma mu gisagara tani duga minini hagaruka birengana je hariya kuri parking de camionero ligaca muri bwoga no kwibuka ligaca serikira kuri izo kicheje kuri parking de camionero amataka bizogaruka ngani nini
baratanguje umugambi ugushiraho amatara y'izuba ashobora kubonesha ibibanza bimwe bimwe kugira gisagara kibone
mwomenya ko ubushikiranganje butanu aribwo buzofatiya mbere kuduga gukorera mu gisagara ca Gitega nayo ina mashinga mateka yo ikaba yaramaze gufata inyubakwa izokwakira iyo na mashinga mateka kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2019 Igitega Fidel Antoine Sabimana kubwijwi rya Amerika
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411216699 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 255-293-94 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-5-85 Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio hejwe rya Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ingoro yerekana kayise ka Afrika yaruguruye imijyango yayo ku murwa mukuru w'igihugu cha Senegal Dakar mu ntango z'ukwezi iyo ngoro igenewe kwerekana intererano ya Afrika mu mateka y'isi kubijanye n'imico ubumenyi n'utugenegene mu kanya mugenzi wacu Fidele Niyongabo yaganiriye na Gamaliel Ndaruzaniye yahoze ari ambasaderi w'u Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU akaba kandi geze kuba mushikiranganji ajejwe indero mu Burundi mu kigihe ari i New York muri Amerika. Yaganiye kandi na Zeno Nicayenzi muhinga mpanuzwa jambo mu bibazo byerekeye politike ubutunzi n'iterambere ari mu gihugu cya Canada. Batangura bishura ku kugene bakira igurwa ry'iyongoro iranga kahise ka Afrika. Dutangure twumvirize mushikiranganji Mariere Ndaruzane.
Nibaza kwa icyumviro giteye imbere cyo gushyigikira nk'uko mwabivuze Perezida Senghor wa mbere wa Senegal yarabishimikiye ku mugabo yari yabikoze ko cyane imbere y'uko Perezida akiri muri leta zo mu Bufaransa arandika ibitabo byinshi ku mico kama. Nibaza ko icyo cyumviro ciwe cyagiye kirakurikiwe n'abaperezida bamukurikiye none bakaba bageze yuko bugurura ingoro ndangamico zerekeye Afrika. Nibaza ko ari intambwe ihambaye. Hari n'abavuga yuko abanyafrika bose bakuye ibintu byabo byatwawe n'abahora babatwara bimwe byugaruka. Bariteguriye rero igihe byoshoboka ko bigaruka barafise aho bobishyira. Murumva rero bariko baritegura bari imbere y'abandi. Nibaza ko n'abandi bazokurikira kugira ngo imico kama y'ibihugu byacu imenyekane mu rwaruka. Imenyekane nk'akaranga k'ibihugu byacu ingira ko kubyara ubwaka ubundi cyangwa ubwaka ibindi bihugu byabo abanyafurika.
Namwe mushinganteye Zeno Nicayenzi mwakiye gute iryo yurugura ry'iyongoro?
Ni ukuri jewe ndiyumvira ko ari icyumviro cyiza cyane kuko iyo umuntu yamaze kurima arubaka ikigega azoshyiramo umwimbu. Afurika irasise umwimbu ariko ntiyagira ikigega kimwe ishiramwo umwimbu wa Afrika. Afrika ifise umwimbu utagira ukungana. Ifise akahise gafatiye mu mizi ya kera kurusha ibindi bihugu vyose. Afrika niyo yaboneye izuba. Ibi bihugu byose mubona niyo yeretse inzira y'amajyambere. Ibi bihugu byose mubona Afrika isa n'isinziriye ariko irabona iri kwirabona. Wowe umuntu yubatse ikigega ashiramo umwimbu kandi awubona awufise atari bicu bikiri hariya mu kirere. Afrika irafise ibyo kwerekana kandi ibyo kwerekana by'ukuri. Ni byiza rwose icyo kigega nikize Afrika icuzuzemwo itunga ryayo ryayo ibyerekane ibihaye ivyereke abatavyemera ba mbere na mbere na mbere n'abanyafrika.
Murakoze.
Kugira amahoro.
Nagomba ngaruke kuvyo mushinganaga Mariere yake ravuga ko bimwe mu vyo ico kigega iyo ngoro izokwakira ni bintu vy'utugenegene vyasahuwe n'abakoloni biburaya igihe baza gukoloniza akarere ka Afrika. Ivyo bintu vy'utugenegene vyinshi barabisahuye babijana mu mamize yabo bakaba bamwe batangwe kwemera kubisubiza mugaba hari n'abakinanata. Gamariye mwibaza ko ari cyumviro ciza kugarukana utwo tugenegene twasahuwe?
Jewe nagira kumbure duhindura imvugo gatoyi sinemera cyane ko twasahuwe kuko igihe babitwara mu mateka yo muri icyo gihe n'amateka y'icyo gihe bari wabo bari bwa kwikukire kubitwara. Rero sinibaza ko basahuye ahubwo gushima ko babibigisa batabisambuye. Ubu rero ugiye usaba yuko basahuye ubutanguye urubanza rudashobora gushika kure. Ugiye usaba ko mufashanya kugira ibyo babitse bari bakuye iwanyu namwe mubishikire bashobore kumvana mufashanye nka kera. Iyo nzira ni nziza bazokomera muyivugane bakuramo rero gusahura tukavuga ko bashoboye bo kubungabunga ibyo bintu bakuye muri Afrika kandi bamwe nk'abafaransa bakaba bemera yuko ubu boshobora kubisabikanya canke kuraba ingene abanyafurika babishikira urwaruka rwacu rumenye ivya kera iwacu. Tuje mu nzira y'ukubaka hamwe nabo rero duhanahande ntitusahure ngo tuburane twishuze. Sinibaza ko twotsinda kuko aho babitwara ntibiba bari bazi ko babikora babungabunga ibihugu byabo aho kwikukira kuziye rero yari kosi yongenjo nibaza twukurikira babonye umuministre wo muri France avuga ati ibyo bintu niko nivyashu uno munsi mugabo birimo n'abanyafrika bora bingene rero twiyungunganya kugira bigende muri Afrika bazi wacu babirabe canke bimwe tubijane hariya nibaza ko inzira ihambaye nibyo rose negayigiyemo yubake ingoro y'ukwakira ivyo bintu n'ibindi bishasha kumbura iyo ngoro ifashanye n'ingoro ziri buraya n'ivyo bintu vya kera si mu Fransa gusa muri Amerika ro Musée des Arts Africains zama mu bindi bihugu byose guhanahana rero ivyo babitse mubishira mu ngendo yo gufashanya gusumba ingendo yo kunigana udusubize mwaratwivye nibaza ko twoyitsinda iyo twotsinda ni gutangura gufashanya tugateguraho nabo nyene baza muri Afrika kuraba aho byaje biva natwe na kuraba iyo biri bimwe bakadutiza canke natwe tukabatiza canke bakaza bakatugabira canke natwe tukabagabira canke tukabagurira niyo ngingo mbona nubona twogira neza tukareka kunigana tukavugana nabo mu mfashanyo yo guteza imbere ibyo biranga bya Afrika nabo n'ibyabo tukabihanahana sindi ko muntegera sinashimye gusahura kuko ubude ngo yarasahura zo cayugara ndashaka kuvugisha
yego umweho mushinga ntaze no mu byibaza kwiki
jewe ndiyumvira ko urubanza rwiza turiko turarugira neza eheraba Afrika yarageze ibihe ija mu minwe y'ibindi bihugu ibihugu birigarurira Afrika birayitegeka yose ukwingana imbere yaho Afrika yari ahantu hatagira izina baza kurondera abanyafrika ngo babajabukane kuba abaja ivyo biraba na kahise gusa katwigisha ko higeze kuba ikintu kitagororotse carabaye kicigasubire hanyuma abanyaburaya baza noneho muri Afrika kurondera hitunga itunga bararyakira bararirondera abanyafrika baba ibikoresho ubu rero twikukiye abanyafrika bareke kuba ibikoresho babe abantu bajinama n'ingingo kugira ngo twubake isi nshasha ubu iki kinjana kirerekana ko turi mu bihe bishasha mu buraya ni bishasha rwose muri Amerika ni bishasha muri Afrika naho ni hashasha ariko abanyafrika nahari bashasha sabavuba none rero abanyafrika nibagaruke biyunge ubwabo maze barabe itunga bafise baryegeranye barabiraga iryabo barazwe n'abasekuru bari kurya umuntu aragwa itongo n'inka na se akategerezwa kuri bungabunga ubu rero dusubire kutwacu ntitugenda tuvuga tuti turasavye tugenda tuvuga tuti ibyo bintu ngira ngo nimudusubize nk'uko mwadushubije indahe yacu dusubiza nsubiza nshuti nsubiza mwenema nsubiza ubu n'igihe cyiza mbere narezere ko iyo ngoro yuguruwe mu gihe cyiza cuguruye ubu isiruguruye hariho umwanditsi w'umufaransa ejo bundi yavuze ati igihe turimwo cyerekana ko Afrika igiye gufata inzira nshasha yereka ibindi bihugu ubu ibintu byahindukiye abari imbere bariko barasubira inyuma abari inyuma bariko barasubira imbere imbere yacu hari Aziya irikura tera imbere kurusha Uburaya, kurusha Amerika, Afrika iri nyuma niyerekane ubu itunga ryayo. Neyo babanze biyegeranye, begeranye utwabo batarinze kurwana kuko indwano nimbi, ariko berekana uko bari, uko basa, kandi ni beza, kandi baragororotse, kandi barafite n'icyo barata. Mana rero aho hantu iyo ngoro ya Afrika barafise n'icyo bayishiramo, tubyegeranye, ababidufitiye, ababituragiriye babidusubize, kandi nabo atacyo bahombye baze bazi wacu nkuko bari wabo, babirabe, babikunde, baratire ijisho iwacu. Kandi birashoboka mu bihe bishasha turimwo. Je uko ndabibona isi yahindukiye, Abanyafurika nibarabe neza gusa, bareke gupfubusa, bareke gupfubumbo batacyo bumaze, barabe ibintu bikuru. Gushinga ingoro ya Afrika.
Yego. Reka tuze ku mirongo ya telefone. Dufise Eliezer, uratwumva?
Namahoro.
Irindi zina nahuri?
Ndayisenga Eliezer, ikibazo ibwambara ngo mu Kirundo hano Burundi.
Yego, mufise ikibazo canke icyumviro?
Icyumviro cyanje.
Yego.
Ni kuvuga iyo ngoro kuba yuguruwe ni byiza, kandi hari byinshi nk'uko yari yutugenegene ino n'imico kama, kandi ibyo bintu ni gatanu. Rero nk'uko aba batumirwa bacu bakanyuma babigaruka ko nitwovuga ko basahuye ahubwo Kagima ibyo bacu ahubwo babibitse, kuko tuvuze ko babisahuye nk'uko akanya bivuga barashobora kujya kandi akabitwara. Ariko rero nk'uko Abanyafurika dufite independence, tumenye ko tuyifise nyine, tumenye ko tugiye gukorera Afurika nk'uko akanya babivuga. Turabona ko abari imbere bariko baragi inyuma, kana twebwe dushishikare gukorera hamwe, dufatanye mu nda, dufise icyo gukora, dufise akarangamutima, ibintu bizogenda neza cyane. Naho iyo ngoro ni nziza cyane kuba yuguruwe, kandi turabyishimiye rwose. Turabona ko ibintu bizahava bigenda neza.
Murakoze, turabashimiye. Vincent nawe nyine aratwakuye. Vincent, uratwumva? Irindi zina naho hamagaye uri? Yego, ufise akabazo icyumviro? Yego. Murakoze. Reka Gamariel mu mwishure.
Aho uko biri ku isi hose siho gusa ingoro z'amazuguru abantu bakazigendera henshi barariha, kuko hari abakozi bazicungera bahemba. Mugabo izo ngoro zose mu isi hose z'amazuguruye, ngaha turi muri Amerika z'amazuguruye, ni ukuvuga rero bose muzigendera. Ariko icyo nagomba kongeraho ngaha ni uko Abanyafurika Senegal igiye imbere kugurura ingoro y'imico y'Abanyafurika. Iyo mico y'Abanyafurika rero aho bari hose irabikwa. None ibihugu byacu birafise ahantu ingoro harimwo akarangamico k'ibihugu byacu gafashwe neza turetera Afurika, kugira dushobore guterera muri iyo ngoro ya Afurika. Nuko ibihugu byacu nk'u Burundi, u Rwanda n'ahandi, ingoro zacu ziranga imico, zokomera imico yacu, tukazoyishikira tuyikuraho twayibize. Ibyo rero biranteye agahinda, kuko duhora dusanga kumbure turi inyuma ibyo twari tugifise tubisanzaza. nk'aho i Bujumbura iwacu ize viva yatanguye mu myaka ya 1976 igashika ubu, ariko ubu ntisa niyunguruje uko twabyifuza gushika ubu. Hari aho rero n'ivyo iwacu dusigaranye tuzimirana. Nagira mvuge yuko ibihugu byacu kubera abo bandi bakatembe baja kure kwereka urugero rwa Afurika, ku rugero rw'iwacu ivyo iwacu tuzojana n'ibihe biri hehe, tubibitse hehe. Ivyo twokeburako rero tukitegura natwe kurungika muri izo ngoro ibiranga iwacu, twabanje kubibika mu ngoro zacu ziranga imico ya kera y'u Burundi canke y'u Rwanda canke y'ibindi bihugu byacu.
Mu kanya turasozera ibiganiro vyacu, ariko reka tubanze tubibutse ko mu nkuru twabashikirije yo kwimura igisagara mu igisagara umurwa mukuru wa politiki igitega, ahubwo hazo kwimuka inama nk'impuzamateka. Turabashimiye rero inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika vyo mu kakanya. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza.